kiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Dabaye mwiriwe abo duteramanye ni cha kiganiro cyanyu yaga mushikirizwa na Jewe Emmanuel Ntirampeba. Ishyirahamwe ry'umusaraba utukura Croix Rouge Gikongo gifadikanije n'ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abanorvegia Norwegian Church Aid bakaba batanguje haheze amezi atandatu isekeza ryo gupompa imiti yica imigeretera korera na cane cane mu mazu habonetsemo umugwayi wa korera. Amazu 332 n'amajamana 844 muri rusangi yarakozwe ko n'uwo mugambi wo kwica mu gukinga imigera. Bakoresha ubuhinga bwo gupompa ku bikoresho byose byo mu nzu habonetsemo umugwayi bigizwe amasahani, ibitanda, amashuka, impuzu n'ibindi no kubikora gutyo nyine ku mazu 200 yababanye akikuje iyo nzu. Ikiziga cy'umukenyezi Nusungula Tabisha cyatowe gitanguye kononekara hafi y'ikinogo kiri ku metero 100 uvuye aho yaba. Umupfasoni Nusulu akaba yagirizwa n'ababanyi biwe ko ari umurozi, akaba yari yaburiwe irengero kuva kuri uyu w'Imana itariki 14 z'ukwezi kwa kane ku mwaka 2019 isaha 2 z'ijoro inyuma impari nyinshi n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Ndere ya foko atugire ku muriri mwiju rya Alexandre Bizimana.
Umubiri w'umubyeyi ari mu kigero cy'imyaka 50 watowe mu kigwati Ekenge muri sekiteri ya Mutambara territoire ya Fizi kuri uyu wa gatatu w'igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka wa 2019 hafi yaho yahoraba. Uwo nyakwigendera akaba yaranzwe ku izina rya Nasungura Tabisha yari yaburiwe irengero kwa Mungu heze mu masaha ya saa 2 z'ijoro mu gihe yariko arategura imfungurwa muhiriwe. Igihe aburirwe irengero umugabo wiwe yari mu nzu niho yaza yumva aharira na bene kumujana acaragerageza kuza kumutabara ariko ntibyakunda asanga bamaze kumujana nkuko ababanyi biwe babivuga akaba yabakure yabandi. Nkuko amakuru ava aho nyene abitumenyesha umubiri w'uwo nyakwigendera woba wabonetse kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 mu masaha ya saa 8 bakaba baranamuciye n'intoki zose. Mumenya ko kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 ndamukiza 2019 abaye FARDC bahanyuze bafunga umugabo uwo nyakwigendera bongera bafunga n'umukuru w'ico kigwati bakaba barekuwe ari uko barinze gutanga ihadabu ry'impene riri kumwe n'amafaranga 180,000 y'amakomani.
Abarinzi ijana bita sungusungu bajejwe umutekano w'imbere mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda bakaba bahawe inyigisho na Haseri Eka na Seneri umugwi w'igihugu witaho impunzi. Izo nyigisho zari zerekeye ibikorwa bibwirizwa gukura ngugwa n'abajejwe umutekano mu kambi y'impunzi. Ibikorwa nyamukuru bitanu bikaba bijanye n'amatati ashingiye ku bigwanisho, kubwicanyi imbere no hanze y'ikambi, iterabwoba, imidurumbanyo ku banyagihugu n'ibijanye n'impanuka kama. Kavunja Poli Emabre aduhe ubusobanuro.
Kubwa Aseri yavuze ko ivyo vyigwa ari vyo kwibutsa abajejwe umutekano mu ikambi inshingano za buri umwe wese, nabo akaba ari abapolisi hamwe n'impunzi zicungera umutekano bita abasungusungo. Yaribuki je ibintu bitanu bikuru bikuru umutekano muke ukunze guturukako navyo akaba ari amatati hagati y'imigwi itwaje ibigwanisho, ubukozi bw'ikibi bukorwa n'impunzi hagati mu ikambi no hanze, iterabwoba, kugumura abantu hamwe n'ibiza. Asaba abasungusungu kwama bari maso mu kuraba uruja n'uruza rw'abinjiye mu ikambi, kuraba abantu bashasha no kubamenyesha igipolisi hamwe bo batera amakenga, gufata urutonde rubereye aho sahurira abantu benshi hamwe no gufata ingingo zo gukinga ibiza nk'imiriro ya nyakanga no kurinda imfu z'abana ziturutse ku nzuzi no gucungera aho hose hahurira abantu benshi mu guhimiriza abanyagihugu. Abajejwe umutekano bakaba barashimye ivyo vyigwa. Mwomenya ko muri ivyo bintu bitanu hakunze kwibonekeza cyane cyane ubukozi bw'ikibi ufatiye ku gitsina, ibiza hamwe n'amatati yabitwaje ibigwanisho hakunze kubera hanze y'ikambi.
Ni kuri iyo nkuru y'inyigisho turangirije ko ikiganiro cacu yaga mwagitegurira na Sergio Bisimwa ku bugenduzi bwa Yakobo Kahora, Romano Semakuba yari ku buhinga bw'ivyuma, Emabre Ntirampeba nake bashikirije. Sangwa amahoro iwanyu.